Makuru murunani gwama radio haya makuru kawagizwe n'ingingo imwe rudende tugaruka ku mugambi wa leta aho kuvuza abana bafite munsi y'imyaka 5 hamwe n'abakenyezi bubungenze huko uri kurashirwa mu ngiro imyaka 19 ikabirangiye umugambi utanguye kuva wa mugambi utanguye kuja mu ngiro icabonetse nuko urugero rw'abana bapfa bariko baravuka n'abakenyezi bitabimana bariko baribaruka rwagabanutse ikindi nuko abakenyezi bibarukira kwa muganga biyongereye kino gihe hari nabidoga ko wa mugambi wo kuvuza abana batarenze imyaka 5 n'abakenyezi bibungenze ku buntu utariko urashyirwa mu ngiro neza ku bitaro n'amavuriro bita andukanye ndetse n'umushikiranganje ukigega cha leta akaba yarashikirije ko uwo mugambi ukwiye kwihwezwa gushasha kuko harimo ibitarimo umuco
aho hari imbere y'inama nshinga mateka murano makuru y'urunani rw'amaradiyo turabashikana ku bitaro bitandukanye aho mukurikira ingene uwo mugambi ushigwa mu ngiro mwumve n'icyo bamwe nabandi babivuga ko ano makuru mukaba Muriko muyakurikira mu runani rwa maradio 4 Bonesha FM Isanganiro Rema FM na Shima FM yo mu Rumonge Francine Ndo kubgayo mfadikanije na mugenzanje
Mediatrice Merusabe
nitwe tugiye kubashikiriza ano makuru ahagarariwe na Pascal Nahimana Gilbert Ruyange na Alain Désiré Bukeyeneza bari kumwe na Ferdinand Ndayambaje mu buhinga bw'ivyuma hari Zena Bukuru na Landry Ishimwe
urunani kwa maradio mu Burundi
Tusubiye kuba ikaze mu ano makuru y'urunani rw'amaradiyo kwigenekerezo rya 16 ruheshe 2026 niho umukuru w'igihugu yashyiraho itegeko riho uburenganzira abana bari munsi y'imyaka 5 kuvugwa ku buntu hamwe n'abakenyezi bubungenze nabo nyene bakibarukira ku buntu iryo tegeko rikaba ryari ryagiyeho mu ntumbero yo kugabanya ubusumbasombane mu bijanye no gushikira ubuvuzi bw'ibanze bikuru biri muri iryo tegeko na genzi wacu Pascal Nahimana
Mungingo yaryo ya mbere ya kabiri n'iya gatatu iryo tegeko ry'umukuru w'igihugu nimero 100 akarongo gahagaze 136 ryo kuwa 16 ruheshi umwaka w'2026 ryashinga ko kwibaruka ku bakenyezi harimo no gukorwa bifatwa mu mugongo 100% mu bitaro bya leta no mu bindi byahawe uburenganzira bwo gukora nkavyo co kimwe no kubana bari munsi y'imyaka 5 Itegeko ry'umushikiranganje w'amagara y'abantu nimero 633 akarongo gahagaze 848 ryo kuwa gatandatu nyakanga umwaka w'2026 ryashira mu ngiro iryo tegeko ry'umukuru w'igihugu ryerekana ko ubuvuzi ku bana bari munsi y'imyaka 5 mu mavuriro n'ibitaro bya leta canke mu bisanzwe bikora nkavyo burimwo kubonana na muganga kuronswa imiti iri ku rutonde rw'ironswa amavuriro n'ibitaro ku rwego rw'igihugu kuraza umugwayi arembye mu kurindira ko arungikwa mu bitaro bikuru hamwe n'ibindi bikorwa by'ubuvuzi bikoregwa mu mavuriro mato mato kuri ubwo rugero nyene iryo tegeko ry'umushikiranganje w'amagara y'abantu yerekana naho nyene ko ubuvuzi butangwa ku bakenyezi bibaruka bwerekeye kubaraza kubaronsa imiti iri ku rutonde rw'ironswa amavuriro n'ibitaro ku rwego rw'igihugu isanzwe ironswa abakenyezi bibaruka Kuvyerekeye abakenyezi bibarukira mu bitaro by'akarorero byo ku rwego rwa mbere itegeko ry'umushikiranganje w'amagara y'abantu ryerekana ko harimo gukorwa bakaronswa ibyankenerwa byose harimo ibijanye n'ubuhinga hamwe n'imiti ijanye n'ico gikorwa hakiyongera ko ibipimo byasabwe kandi bigakorerwa muri byo bitaro nyene iryo tegeko ry'umushikiranganje w'amagara y'abantu ryerekana kandi ko ku buvuzi buronswa abana bari munsi y'imyaka 5 naho hiyongera ko imiti baronswa itangirwa mu bitaro n'ibipimo bigakorerwa aho nyene iryo tegeko ry'umushikiranganje w'amagara y'abantu rirashimangira kandi ko abo itegeko ry'umukuru w'igihugu riraba ari abana bari munsi y'imyaka 5 abavyeyi babo atagahembo kazwi baronka bafise ubwenegihugu bw'u Burundi kandi baba ku butaka bw'u Burundi ku ruhande rw'abakenyezi bibaruka iryo tegeko ry'umushikiranganje w'amagara y'abantu rivuga ko bategerezwa kuba ari abarundi kazi baba ku butaka bw'u Burundi kandi ko bategerezwa kwibarukira mu bitaro bya leta canke ibindi byahawe ubwo burenganzira tegeko ry'umukuru w'igihugu nimero 100 akarongo gahagaze 136 ryo kuwa 16 ruheshi umwaka w'2026 rikaba ryari ryagiyeho mu ntumbero yo kugabanya ubusumbasumbane mu bijanye no gushigikira ubuvuzi bw'ibanze
Abibungenze barabura imiti mu bitaro bivurije ko canke abavyeyi bavurije abana babo bikaba ingorane idasanzwe ku mugambi wo kuvuza ku buntu abana batararenze imyaka 5 n'abakenyezi bibaruka bamwe mu bavyeyi bagenzi bacu basanze mu ntango z'uku kwa 11 ku bitaro by'akarere Kakamenga ho benshi bita kwa ntiba bidoga ko barungikwa kugura imiti mu nzu zidandaza amafarmasi mu rurimi rw'igifaransa uretse umuti wa malaria nubwo bashima bimwe mu byo bakoregwa nk'ibipimo barasaba ko imiti yoboneka ku bwinshi mu bitaro vyakira abagenewe uwo mugambi wo kuvuzwa ku buntu n'inkuru tubaza Omer Nduwayo
hari imiti usanga izinze bakakurungika hanze kuyigurira
leta yokongereza kuri iyo miti zinze kubera hari ingwara zitavugwa n'imiti sanje
nkuko bishikirizwa n'aba bavyeyi bariko bavuza abana babo bashima ko bakiriwe ariko ngo kuba bataronse imiti yose bandikirwa n'abavuzi ni ngorane
mwana waje kumuvuza bakamutora malaria baraguha imiti mugaba mutoye izindi ngwara imiti zinjura barakwandikira hamukaja kugora era bavuga ko ariko ubuntu nyene cyatoze ko cyose bo guha ku buntu mugaba urumva ntibabiduha ku buntu
mwene kubuntu ariko hari imiti usanga izinze bakakurungika hanze kuyigurira urashobora kugenda kuri farumasi imwe kayibura ahandi ukabura n'igihe bashobora kuyigusaba mwako kanya atamahero fise yo kujya kuyigura ukabanza kurindira kugira urabe kuntu uronka ayo mahera mwako kanya hari aho umwana ashobora kuremba kubwuko utararonka amahero ubwo nyene ngo acavugwa mwako kanya
uyu mupfaso ni avuga ko yavuye mu rugombo aherekeje mugenzi we kwibaruka yemeza ko bakorewe ico bifuza ataco barinze gusabwa
twaje tuva kwivuriro rito baratubwira ati ntabwo byoroshye ni mugende kwivuriro rikuru nuko ritumaze gushika baratwitayeho baramukurikirana yibarutse ku buntu imiti byose ntangorane atari bijya 5 gusa nyene batubwira byo gusohoka nta yandi mahera twarishye
basaba ko imiti yogwizwa ku bitaro kugira abagwayi bashobore kuyihabwa
ishitse nyene nkuko nyene ari yabitegekanije cyose bakabironka ku buntu n'abavyeyi bakabyara ku buntu n'abana bakavugwa ku buntu gushika kuri iyo myaka 5
kanuko yoshira mu ngiro iyo miti kugira tuze turayironka ku buntu kuko iyugiye waruzi nguvugwa ku buntu gacu sanguri kukoresha amahera hamuca ugenda widoga eta rero nuko yo twirukira nyene ikaturose iyo miti nkuko yabisezeranye bacha batubwira iyo dushobora kuronka kuri gusa niyo dushitegezwa kwigurira tukicara tubize
umugambi wo kuvura ku buntu abana batarenze imyaka 5 n'abakenyezi bibungenze watanguye mu 2006 ofisi intumbero yo kugabanya impfu kuri iyo mice y'abanyagihugu
Omer Nduwayo rakenuye no mu kubitaro mpuzantara vya Gitega bamwe mu bakenyezi bibungenze n'abana batarenza imyaka 5 bavuga ko batoroherezwa mu kuvugwa ku buntu bakavuga ko barungikwa kugura imiti bakavuga ko barungika kugura imiti bandikiwe hanze y'ibitaro basaba ko ibijanye no kwivuza kuri iyo migwi ko vyokogwa uko bitegekanijwe Antoine Izomo
Abo bavyeyi bavuza abana bari munsi y'imyaka 5 ku bitaro mpuza ntara vya Gitega bavuga ko inyuma yo kubapima babandikira imiti kugira bayigure hanze bakemeza ariko ko abavyeyi bibungenze canke bibarutse bavugwa ku buntu
twakira neza gusa imiti keshi turigurira wose naho ntubufashe uwo muti bashe bakomeka kuja kwigurira nabone bakwandikira kuja kwigurira bagiye kwibaruka nisa cyo byari bimeze neza cyane na cyane bigeze banya kaje byagenze neza
twebwe tugiye kuvuza abana batarakwiza imyaka 5 barabakira bakabavuza barabapima ibipimo hama baje kubapima ibipimo bace bakurungika ngo uje kwigurira imiti bakugura ko ata miti hari na miti baduha bace baturungika ku mafarumasi ngo twigurire imiti bace baturungika ubu nico kibazo dufise iyo tugiye kuvuza abana bacu batarakwiza imyaka 5
abo bavyeyi basaba ko umugambi wo kuvuza abana bari munsi y'imyaka 5 n'abakenyezi bibungenze wobandanya nkuko watanguye
ubwo twe twosaba ko leta yosubira ikatugirira neza nkuko yari yaragize bagasubira akatuvurira abana ku buntu n'imiti bakayibaha
umugambi wobandanya biba vyafonda wobandanya kuvuza abana ku buntu kuko hari abantu batishoboye batoba batagira ahantu babakura batishoboye itunganye ubushobozi
harihabo chabaza bari chagura abana babata canke bakabaniga nyene kandi murazi ko byamaho ariko kubera ubwo numuntu yagenda kwipfa bakamakira neza haragere gihe wo dusanga nyene ntambamye mbizi ko ziraza mu gihugu cyo kuzabaratabara
muganga yirike ndeho kubwayo arangoye bitaro mpuza ntaravya gitega avuga ko abana bari musi y'imyaka 5 n'abakenyezi bibungenze bavugwa ku buntu kuwo bishitse akandikiga umuti agura hanze ari uko mu bitaro atawe ubuhari
mu bitaro turafise urutonde rw'imiti twagenewe gukoresha mu bitaro bya leta urutonde rw'imiti twitwa na medicament essentiel muri rusangi twebwe imiti ihari turayibarosa neza kandi ku buntu gusa birashobora gushika murabona ko ubu hari ikintu cijije abantu aho bakoresha imiti batandikiwe n'abaganga badushikira tukabaha ya miti ugasanga umukorobi waramaze kurinda wa muti kubera yawufashe ukutariko harigere umutumi gipimo kugirondere neza na neza uwo mugera umuti byojana ugashobora gusanga wa muti bijanye bihuraye na wa mugera gwaye ya mikoba afise muri we yaba bakteri cyangwa parazi cyangwa iki ugasanga numuti twe twadufise aha mu bitaro n'icyo gihe rero none ko twe twakoze ibishoboka byose leta ibaye ko dushoboka byose ugasanga twamuvuyeho ku bice 99 n'ibice 9 kwijana icyo gice kiba gisigaye ni uwo muti twe twadufise nga muri icyo gihe cyatumwandikira akaza kuwurondera mafarmasi iyo hanze ashaka kwafise uwo muti
umugambi wo kuvuza abana badashika n'imyaka 5 n'abakenyezi bibungenze ku buntu watanguye mu 2006 igitega Antoine Yizompa kubwuru na
tugarukiye mu gisagara cha Bujumbura ku bitaro Van Normand biri muri zone ya Ngagara avyo byafashe ingingo yo guhagarika kuvura ku buntu abana bari munsi y'imyaka 5 n'abakenyezi bibaruka bamwe mu bakenyezi twasanze kuri ivyo bitaro basaba leta gufasha kugira ngo iyo ngingo isubire kuja mu ngiro n'inkuru tubaza Jean-Claude Irakoze
bemera gupfira muhira kubera ayo mahera atawo
leta ntibigarukire kabisa baba bakoze gose
abo ni bamwe mu bavyeyi twasanze ku bitaro clinique Van Normand biri muri zone Ngagara mu gisagara cha Bujumbura aho benshi bita kuri Hope mugiye kuri ivyo bitaro ingingo ituma abavyeyi bibaruka ku buntu n'abana bari munsi y'imyaka 5 bavurwa ku buntu itagikora bavuga ko kwivuza bitakiborohera n'inkunda Gloriose n'umukenyezi avuka muri commune Manda mu ntara ya Bujumbura avuga ko bari banezerewe cyane ariko kugeza ubu ngo ntibiboroheye kuko ngo babaca amafaranga y'umurengera kandi ataho bayakura akavuga ko benshi bahitamwo kwibarukira mu mihana yabo ibiheza ngo bikabazanira ingaruka mbi nyinshi
nukuri ababyeyi twari twanezerewe mugabo gutetse umwanya n'isa nukuri turagowe ababyeyi benshi bararushe abenshi mbere ntibakijya no kwa muganga bemera gupfira muhira kubera ayo mahera atawo
abandi bavyeyi twasanze kuri ivyo bitaro nabo nyene bemeza ko kuba iyo ngingo itagikora batariko baroroherwa aho bavuga bati
umva tafise faranga nyene watutekeye watekeye kiroro cyacyo e muntu vugwa ariko karabona byadufasha wazana umuvyeyi ngaha bikoroha bikagenda neza yari kubu ngira murabona no kumva bavyeyi hagaragara nta minyoni nta
tumbwayo mahera amahera yarenze bese ntibaco yaronga ni meza none ntacyo nk'ikintu twosora cy'umuriyoni twagikura niba uri budandaza umuriyoni n'ubutunzi nka naho nyine yiwe
abo bose bagasaba leta kuraba ukuntu iyo ngingo yosubira igakora nk'uko vyahoze
dusaba leta yuko ibyo bintu byohagarara bakongera bakagira nk'uko vyahora nukuri turarushe abamama benshi mbere bariko baricwa n'inda kubera iyo mvo yo gutanga amahera ngana
leta ntibigarukire kabisa baba bakoze gose ababyeyi bari bagize bwa mbere n'ubu nibakomeze babandanya aba babyeyi kuko abantu barahasinzikariye
ababyeyi bongere bibaruke kuko aha hazahora haza aba bose nta nyikora zozana n'inda none ko mbona bose basigaye bibaruka bopewe
tubajije umuyobozi w'ivyo bitaro clinique Van Normand igituma iyo ngingo itagikora ku bitaro arongoye yatwishuye ko kuri ivyo bitaro vyabo hari ikosa ryakozwe atashimye kutubwira iryo ari ryo bica bituma ubushikiranganji mu vyo bujejwe harimo amagara y'abantu buhagarika iyo ngingo ariko akaba atashimye kuvugira kuri mikro zacu ivyo bikaba bimeze uko mu gihe iyo ngingo ituma abakenyezi bibaruka ku buntu n'abana bari munsi y'imyaka 5 bavurwa ku buntu yari yafashe kwe nuwahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza hari kwigenekerezo rya mbere rusama mu mwaka w'2006 hahimbazwa umunsi mpuzamakungu hariwe abakozi n'akazi
Muntara ya Butanyerera ho abanyagihugu mu karere ka Kiremba na Magarama bavuga ko haheze umwaka ibyo bitaro bihagaritse kubavura ku buntu kubera kutumvikana na leta ku mafaranga ibyo bitaro birihisha aho byagirizwa kuduza amafaranga asabwa ibihakanwa na Patrick Minani Pasteur Abirongoi Apollinaire Muzagara.
Uko makuru ava mu biro by'intara y'ubuvuzi ya Butanyerera abivuga abari mu mugambi wo kugenzura ko ibitaro n'amavuriro bivura abana bari munsi y'imyaka 5 n'abakenyezi bibaruka ku buntu bikurikizwa ngo basanze ibyo bitaro by'Ikiremba byirengereza amafaranga cyo bita surfacturation mu gifaransa gutyo ntibavyumvikana ko bitaro bica birava muri uwo mugambi wo kuvura iyo myice ku buntu umwaka ugira uhere. Atiri Pasteur Minana abirongoye avuga ko babankiye amafagitire barihishiriza ko barayafuta agasaba ko barihwa ayo mahera ariko mu biro by'intara bijejwe amagara y'abantu bakavuga ko ayo mafagitire aciye mu manyanga abana n'abavyeyi bahora bavugwa ku buntu bubaca baja kwivuriza ku bitaro bikuru by'Ingozi ku birometero 80 abavyeyi bibungenze baraheza bakaza ari benshi ibitaro by'Ingozi bikarengerwa kuko ngo baca bakira ku kwezi mu gisata cyo kwibaruka abangana inshuro zitatu zabo bahora baronka nkuko bivugwa na muganga Guillaume nta ukuriryayo yahora birongoye yarayagenywe kuba muganga rongoye intara y'ubuvuzi ya Butanyerera akavuga ko abo bavyeyi bashika barushe cyane abana bakavuka bigoranye mbere n'abapfa bakiyongera abanyagihugu b'Ikiremba na Marangara bagasaba leta kumvikana n'ivyo bitaro by'Ikiremba basubire bavugwe ku buntu amagara yabo eke gusinzika Ingozi Ponari Muzagara ku buruna ni rw'amaradiyo.
Makuru twabateguriye harabandanya uwo mugambi rero wo kuvuza abana batarenze imyaka 5 n'abakenyezi bibungenze ngo arazanya karusho kadasanzwe mu bijanye n'amagara y'abantu ivyo bikemezwa na bamwe mu bitura ibitaro mu gisagara ca Rumonge bavuga ko uwo mugambi utaraza umuntu yaje kwivuza canke kwibaruka agasabwa amafaranga arengeye uburyo afise gushikaho adandaza n'ivyo atunze
arengeye kwibaruka cyabisabwa yuko nopegwa cyo gihe bopera ku mahera amwashe banyopera ku mahera twatanze nyina kisa 1960 mahera yaratugoye kubera twararisha ya mbere barayanka bavuga ati ntakwiye cyabisaba ko tugumirayo turarondera yandi mahera buze twayatanga cyo ratweku mugabo ubu rero kubera ingingo yari yazeye kubyara ku buntu abandi bavyaye navyaye na cende bavyara neza nta mahera banyatse
tubiye ku bitaro bikuru by'Ubujumbura rero umwara baramwakiriye bamwakira bamushira muri bitaro by'abana by'amahera byaratugoye cyane kuko igituma byatugoye baturuhije amahera menshi je ntari gushobora kuronka na twebwe twe n'umudamu tutari gushobora kuronka
twegeye twabyara twatanga amahera ibyo kubagwa ntibyari byinshi byari bike bike ntibabagwa cyane ariko bishitse ukabagwa batanga amahera menshi nk'ibihumbi 800 miliyoni kadusanga utandatse itongo ubise nk'abana batanu nije abandi bana cyo mfaye na byara neza byara neza sinari bwakogwe tanga amahera ariko ari amahera ari yako ico gihe no kugira ngo ronke ibihumbi 2-3 utari umuntu ufise nk'itongo yari yagoye kuronka rero hari abantu bano taba gutangaza nk'ibihumbi 20-15 nigeze kugwaza umwana mutoya amutwara ku bitaro bikuru umwana n'ukubaho ntiyabaye ariko natanze amahera mesi ko cyaho ndandatsa n'impuzu nambaye sigara gusa kafata dutengana n'ifisa ndatudandutsa ko musigari kuri kubera ari ari umwana w'imyaka 2
jewe n'akarorero muri 2004 jewe umugore yagiye kwibaruka bamugasaziye tugihe kweri amahera yararemeye imigana y'abafagitiye kizina mirongiri nari nicho narishe nagombye kutandaza kivugira ndaronke none ya kumugenzi yabayarangurana iho mirongiri ndwi ndatendeka yandatinda ndaronka ayo mafaranga ko atamu guhuta yatanze
mbibinda kabije ndi bakanagwayiza umwana ntangira yakeze 5000 mbona rero yuko nanze biko biragora mvuze nta kunde kanze kwisamura ko mvuse kwaheze umwana ca mwandikira mu gatumba kubagira neza ni umwana yakiri
jewe umwana ubwa mbere natangwe kumuvyara mu 2003 kandi umugore wanje yibarukiye mu Karonda yari muri chambre numero 7 imbere hanyuma ku minsi 3 natanze 34,000 ivyo 34,000 muri ico gihe yari amafaranga menshi cyane ntayo ndayafise narashobora kumara hafi ukwezi ntarayaheza
jewe nabyaye mu 2003 twarariha amahera ntiyari make nkajewe narishe nk'55,000 by'ico gihe ariko abantu bagirirwa Sazarien ico gihe bariha nko mu 250,000 uca wumvura no musi ngene bimetse ariko guhera 2005 ku muvyeyi wese yibarutse ca yitahira neza atacarishe
kuva rero umugambi wo kuvuza ku buntu abana bari munsi y'imyaka 5 utanguye muri 2006 hamwe n'abakenyezi bibungenze amafaranga agenewe ubushikiranganje bw'amagara y'abantu yagiye arahinduka co kimwe na yagenewe uyo mugambi wo mugambi gitangura amafaranga ugenewe akaba yari muri yaridi umwe ni miliyoni 108 amafaranga leta ikoresha ku mwaka yagenewe uwo mugambi akaba ataboneka neza byinshi tubibaze Mireye Kanyange
twisunze amafaranga leta ikoresha ku mwaka nkuko tubikura ku rubuga rw'ubushikiranganje bw'ikigega cha leta urwo rubuga nago rukaba ruriko amafaranga leta yakoresheje kuva mu mwaka wa 2020 ushiri wa 2021 biboneka ko amafaranga leta yageneye uwo mugambi wo kuvuza ku buntu abana n'abakenyezi bibaruka ataboneka neza nko muyo leta ikoresha uno mwaka wa 2025 ushiri wa 2025 gatandatu ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bukoresha ayarenga miliyaridi 215 muri ayo handitse ko imiliyoni zirenga gato 229 z'amafaranga y'amarundi arayo kugura imiti no kwivuza hamwe nayo gushigikira ukwivuza ico bita participation au soin de santé mu gifaransa arenga miliyaridi 200 z'amafaranga y'amarundi mu mwaka wa 2024 ushiri wa 2025 ubwo bushikiranganje bwari bufise ayo bukoresha arenga miliyaridi 174 muri ayo ayo gushigikira ukwivuza arenga miliyoni 224 dufashe umwaka wa 2020 ushiri wa 2021 ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwari bufise amafaranga arenga miliyaridi 110 ayashigikira ubuvuzi akaba yarenga miliyoni 438 nayo muyo leta yakoresheje muri 2023 ushiri wa 2024 yarenga miliyaridi 145 z'amafaranga y'amarundi aha hakabonekamwo ayabafashanya n'u Burundi biciye mu mugambi passe 3 mu kuvuza abana n'abakenyezi bibaruka ku buntu aya nayo arenga miliyaridi 25 z'amafaranga y'amarundi nubwo biruko mu mwaka wa 2006 uwo mugambi utangura ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwari bufise miliyaridi zirenga 13 z'amarundi ayagenewe uwo mugambi araboneka neza akaba yari umuriyaridi umwe ni miliyoni 108 z'amafaranga y'amarundi icegeranyo cy'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu co mu kwezi kwa gatanu 2014 kijanye n'uyo mugambi aho bafatiye kuri 2006 gushika mu kwezi kwa kane 2010 cerekana ko uburyo bushigwa muri uyo mugambi wo kuvuza abana n'abakenyezi ku buntu washizwe hamwe n'umugambi wo kwerekana ibiba byakozwe ico bita financement basé sur la performance mu gifaransa
akoze Mireye Kanyange ubushikiranganje bw'ikigega cha leta bubona ko politike yo kuvuza abana batarenze imyaka 5 n'abakenyezi bibungenze ku buntu ukwiye kwihwezwa gushasha umushikiranganje Alandi Kumana asigura ko amafaranga ashigwa muri ico gisata atamucurimwo kuko ibitaro bidashobora gusigura neza uko byakoresheje amafaranga akaba yabishikirije mu nama nshingamateka yishura ku bibazo by'abatowe n'abanyagihugu
iyi politiki ya gratuité des soins de santé des enfants irasaba yuko tusubira kugira ibibazo bacu tukayiyumvira kuko kenshi la subvention ivisa les catégories z'abantu bari vulnérables mugabo no munsi mumbabari ndaza kubivuga sinibaza yuko jewe mu mushikira nganje umugore wanje akeneye kubyara kuvuze yuko ndayafite menshi gusumba abandi simvuze yuko umwana w'umukuru w'igihugu cyangwa umushikira nganje akeneye kubyara kuvuga kuko l'objectif ya nuko tuviza wa umuntu adafise access uswe do sante kwa ni wategerezwa kugira kurunga accessibility kwa niyo ya kitete kwa tulavuga ikido ni wazako tukwa gisu ya mkwa kila mga kabito tukwa na mafaranga menshi mga wale kibabache nuko ya mafaranga kuna meze ataangwa atamucho ulimu ibe vila na yisitu kwa tulavuga ni binu vijagi ibe lava kwa 2020, 2023, 2024 mga wale tukwa usafi ya mafaktiri ibizo vitaro vijazani urashua kutuwa madeta ya banu wavu ukasanga ni kibazo jikome chani visabale kutuvimu vila
Mishirahamwe abokore urikiyemo abaguzi babona ko uwo mugambi wo kuvuza ku buntu abana batarakwiza imyaka 5 n'abakenyezi bibaruka wafashije imiryango ya mikoro make akabona ko guhindura iyo Pierre Noel inkuru nziza umunyamabanga mukuru w'iryo shirahamwe abona ko guhindura iyo ngingo byo gira inkurikizi cyane harimo guteza ubukene mu bafisa mikoro make kurikira Noel inkuru nziza
ajya mafaranga bakiyashyiraho iyo gushyira ngo bavuze abakenyezi n'abana barukongera uburyo miryango kandi ubwo buryo babahora bajyana kwa muganga baca babukoresha umutundi dukorwa cyo kwisuzumira cyo kwiteza imbere uyu munsi rero bavuze yuko bagira ababyeyi bati muduhora mwimenya baterekane yuko hariho amafaranga babatse bahora baronka icyo kinogo rero bashyize mu muryango gica kigira ingaruka no mu iterambere ikindi bavuga yuko ngo hariho abishyize ngo haba ntibasiga kuronka ubwo burenganzira bwo kuvuzwa hariho n'ahandi ahubwo babavuza ijana ku ijana bose witwa kuri umunyagihugu ngaho uruza na ku ijana hama nawe ukagwiza umwimbo nawe ugatanga amakuru nawe ugatanga amataxi zose birashoboka tubona ahubwo ibyigwa kuzobya ngaho ica kabiri abo bantu bako bifise turavye muri rusange benshi n'abafite karata ya mituweli mituweli nayo yabarihira 80 ku ijana rero gufata igihuti huti iyo ngingo bacanze kugira ibyigwa ngo barabe ineza n'ingaruka uhava usanga rero haciye haba ingwanya cyane abana bagafa bakiri bato ababyeyi bungeza bakagwa mu mihana kuko babuze amafaranga yo kwa muganga ihaba naho dushobora gusubiza inyuma igihugu kuko akazi gafite igihugu kari muri abo bana nyine icyo kimwe twari duhanura yuko babanza bakagenda bagashyira abakozi bakwiye ku bitaro aho bashobora gukurikirana neza izo fagitire bikaba bikora bagaheza bakagira ikigo bakaraba kugira bafate ingingo twe twibaza yuko amafaranga y'igihugu ariyo gufasha abanyagihugu nyine ntabwo rero ushaka gufata ingingo gutyo cyane cyane hagaragaye ku magara y'abantu kuko naho boya boza mu gihe cya leta tubona ikindi kintu kigomba gufasha gusumba ubuzima bw'abantu
ishyirahamwe gishinze urwanya abajya ibiturire n'abasesagura amatungo ya leta olicom naryo ribona ko uwo mugambi udakurikizwa bikwiye kuko abana n'abakenyezi bibungenze ubu bataronka imiti ku buntu artemon muntu n'utwiwe munyamabanga mukuru w'ishyirahamwe olicom abona ko atanga ingo merekeza zashyizweho kugira barabe ko uwo mugambi ukurikiranwa neza
hariho bimwe bigenda neza n'ibindi bigenda bicumbagira mugiye ugiye uraraba ingene bimeze usanga atari ibintu bishemeye cyane kuko atari consultation babagirira usanga atamiti babaha barabagirira ama consultation hanyuma bagaca babandikira za mpapuro bita ama ordonnance medicale bagaca baza kurondera imiti mu mafarmasi kugira ngo bashobore kwivuza umugambi wari mwiza nuko ingingo mperekeza zategeza kukurikirana nibaza yuko zititaweho kugira ngo barabe wa mugambi watangura ku bana batarakwiza imyaka 5 eske baravugwa neza barakigwa neza ku mavurira hari naho usanga batabakira neza na cane cane kuko naho baba bakiriye bakabagira neza consultation usanga leta imara igihe kinini itarariha amafagitire iyo babitwaye bategeza kubitwara dufashe nko ku centre de sante usanga davise uburyo bukwiye bwo kugura ibikoresho bakoresha usanga nabo nyene iyo bakiriye abavyeyi cabure bakiriye abana batarakize imyaka 5 nabo nyene ayo mavuriro bari idoga yuko babariha amafagitire batevye umugambi ntibawitayeho neza kugira ngo barabe kuri kuragenda neza urumva rero ibyo byose ubushikira nganje bw'amagara y'abantu burakwiye kuraba ingene bwo subiramo neza urya mugambi bifatikanije na leta kugira ngo iyo ngingo bari bafashe nziza yo korohereza abene gihugu na cyane cyane bafise abana batarakize imyaka 5 n'abakenyezi bibungenze iyo bagiye ku mavuriro bikagenda neza
Ishirahamwe riharanira hagateka kabagwaye ABDDM ryo rivuga ko umunyagihugu wese abwirizwa gushikira ubuvuzi bwiza. Pierre Nindere yarongo iryo shirahamwe hasaba ko shigwaho itegeko ritegekaniriza abarundi bose ku magara yabo bita assurance maladie obligatoire mu rurimi rw'igifaransa. Ibyo tuma abarundi bashikira ubuvuzi bitagoranye. Kurikira Pierre Nindere ye arongoye ABDDM.
Avyo tuberi kwese turazi uwo mugambo twara amafaranga menshi cyane, kandi koko hariho abantu bafite ububasha bwo kwirihira no kurihira ababo, ariko rero abandi bose barafite uburenganzira bwo guhabwa ubuvuzi bungana hatarabwe ubusumbasumbane bufatiye kuri iki cyangwa ikindi. Icyiza ni uko umurundi wese yoshobora gushikira ubuvuzi bwiza bibatire sante universite kumbure agashyirwaho n'itegeko ritegeka abarundi bose ritegekaniriza akazoza mumfara ya asiransi maradi obligatoire. Iyo ngingo yotuma abarundi bose bashikira ubuvuzi bitagora aho abatunzi bafasha abantu banikora mu kuronka ikarita yo kwivuza. Ubusumbasumbane mu byo kuvuza byoheza bigahagarara.
Leta y'Uburundi ikwiye kuja hamwe n'abahinga kugira barabire hamwe ukungene uwo mugambi utohebwa. Ivyo bikavugwa na Maria Bukuru arongoye sendika y'abakorera mu gisata c'ubuvuzi SNTS. Aremeza ko uwo mugambi utari werekeye Burundi gusa, ariko wari wafashwe ku rwego mpuzamakungu kugira ufashe mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere.
Urya mugambi ndi wari mugambi wafashwe n'Uburundi bwonyine. Imuje ni mugambi wari ku rwego mpuzamakungu. Hariho tuvuze nko mu Gifaransa bavita l'objectif du millénaire pour le développement. Ni kuvuga ihangiro z'ikimpumbi bafata kugira ngo bafashe ibihugu cyane cyane bikimunzi y'amajambere n'ibikenye kuraba yuko abantu adashaka kwivuza bashaka gushikira amavuriro bakakirwa. Yariho ingenzi twageze z'akazi ziradushikara nko za Burkina Faso, hari abandi bagiye muri Madagascar. Iyo migambi irahari, barasanga yuko hari ababyeyi benshi bashaka guhitamo n'ibanyi cyangwa bakabyahira muri hari benshi. Umwakiye ntawe atabuye inga bwinshi afise yatapfuye nawe nyine umwana ugasanga arahasiga. Muri iyo migambi iri mu rwego rw'isi yose, nuko yoraba rero abo babagenzi badufasha kugira abaje hamwe barabe burya ubona ibitagenda si minisi gusa yorondera izo nshuti zidufasha mu rwego mpuzamakungu. Babishyizeho n'ubwa mbere bagahura bakaraba ingorane ubwa mbere ni ya nama boterwana b'abahinga mugabo bari kumwe n'abajya badufasha mu gutanga amafaranga yo gusahiza ayo magara y'abana batakwiza imyaka itanu n'abo babyeyi bibungira. Ikindi kigwa gikenewe rero ni begere babaza abanyagihugu babaha ibyumviro atanamwe byegamye. Ibi bikeneye kugororwa ku neza y'ababyeyi bibungenze abo bana bari munsi y'imyaka itanu bari ubu n'abazoza.
Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye haranegura abaganga baburagiza uwo mugambi wo kuvuza ku buntu abana bari munsi y'imyaka itanu n'abakenyezi bibungenze hakoreshejwe ibiharuro bitari byo. Akaba yabishikirije mu gihe yariko yugurura icyese ihuriro rigira gatandatu ry'abakenyezi b'imboneza, akamenyesha ko naho biruko bazokora ibishoboka byose kugira ngo abana b'u Burundi bazobeho neza narijya ari bo butunzi bwa mbere ku gihugu. Kurikira umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye.
Mumba na kazoza yu Burundi vifashe mwumbibi na mirongu ine buteimbele mwumbibi na mirongu itandatu. Leta yu Burundi irashimi kila chane kugufasha wene juu kukuronga hafi amavuriro n'abavuzi b'abahinga kugira ngo bashobore gukorana ingufu zabo zose mu kugwiza umwimbi. Nico gituma urwego nshingwa bikorwa rw'igihugu dutegereza gutunganya igisata cy'amagara y'abantu ku buryo umuntu wese kuva ku mwana gushika ku ukuze uciye ku miyabaga bose bitabwaho neza no mu byo bakeneye mu buryo bwihariye. Mwarabonye yuko igihugu cyamaze gutangura kubungabunga ibibondo kuva mu nda mu kuvura ku buntu ababyeyi ndetse no kuvura ku buntu abana bari munsi y'imyaka itanu. Mwebwe rero ababyeyi, mwebwe baganga, aha rero mumenye yuko ari igikorwa kuko tumaze iminsi tubona ko hariho abaganga bariko baratoba muri icyo gikorwa. Jewe nyene ubwanje mperuka kwigirira itohoza, narasanze ibitaro mu mezi atarenga atandatu vyanditse ko vyagiriye sezariyene abavyeyi cumi n'indwi. Abo bavyeyi turabarondera turababura ntibabaho, mugabo barabanditse n'amahera leta yarayatanze abo baganga urumva baca birira. None wumva dufise indongozi nk'izo zitoba umugambi wa leta. Ivyo nivyo niboneye mu ntara ya Burunga abakenyezi cumi n'indwi bavuze ko babagiriye sezariyene mugabo batabaho twarabarondeye twarabavutse kandi amahera igihugu cyarasohora aya mahera niyo yoguze imiti niyo yoguze ibikoresho byo mu mashure muga murumva duvise nk'abantu nkabo gushika kuri iryo hangiro byo tugora abana b'imiyabaka murazi yuko bashika ibice 45 igice kimwe kwijana yababa mu Burundi murumva ko ari igice cy'abene gihugu kidafise ubushobozi bwo kwigwanira imbere niho baheza nico gituma igihugu kizokora ibishoboka byose abo bana bakure neza kuko ari umutahe w'u Burundi mutahe twese tuzeye ko kazoza n'ubukiriro
Inhano ano makuru y'urunani rw'amaradiyo duciye tuyasozerera mukaba mwariko muyakurikira ku maradiyo ane Radio Bonesha FM, Radio Isanganiro, Rema FM na Radio Shima FM yo mu Rumonge.
Amakuru mwariko muyashikizwa na Jewe Francine Ndo ku bwa yo mfadikanije na mugenzanje
Mediatrice Merusabe.
Pascal Nahimana, Gilbert Lunyange na Alain Désiré ukeye neza ari kumwe na Ferdinand Ayambaje ni bo bari bahagarariye ano makuru mu Kirundi mu buhinga bw'ivyuma yarize na bukuru na Landry Ishimwe mwese mugira ibihe byiza
Urunani kwa maradio mu Burundi